Umugeni wa Yesu arindira umunsi w'ubwiza, mbega ubuntu n'umunezero. Umutwaro w'ibyaha byiwe wasubiriwe n'ikanzu y'ubukwe, mbega ubuntu butangaje kandi bukiza. Ubuntu butangaje, ubuntu butunganye kandi bukayangana nk'umucyo, soko ryiza, ubuntu buva mu nkovu za Yesu. Kandi muri iryo soko riva i Golgota naronsemwo agakiza. Abakuru b'abamarayika baratangara, ntibashobora gutahura ukuntu umwami yapfuye ku bwanje. Bashaka kubona iby'ijisho ritigeze ribona, iby'urukundo rwe rwagutekanirije. Ubuntu butunganye kandi bukayangana nk'umucyo, soko ryiza, ubuntu buva mu nkovu za Yesu. Kandi muri iryo soko riva i Golgota naronsemo agakiza. Ubuntu bwanje buraguhagije, ni ko umwami yishuye isengesho Pawulo yasenze. Kandi ubuntu bwamubereye inkinzo ikomeye, aca arakomera mu ngorane zose yaciyemo. Ubuntu butunganye kandi bukayangana nk'umucyo, soko ryiza, ubuntu buva mu nkovu za Yesu. Kandi muri iryo soko riva i Golgota naronsemwo agakiza. Umunsi umwe nitwava hano ku isi tubohotse, duciye mu marembo y'inzahabu. Bizoba byashobotse kubw'ubuntu gusa. Ukwizera n'ivyizigiro bizoshira, ariko urukundo ruhoraho, kubw'ubuntu bw'umukiza. Ubuntu butunganye kandi bukayangana nk'umucyo, soko ryiza, ubuntu buva mu nkovu za Yesu. Kandi muri iryo soko riva i Golgota naronsemo agakiza. Ubuntu butunganye kandi bukayangana nk'umucyo, soko ryiza, ubuntu buva mu nkovu za Yesu. Kandi muri iryo soko riva i Golgota naronsemo agakiza. Bene data bakundwa na basiki bacu mu mwami, ndabaramukije bivuye mu mutima, mu izina ry'igiciro kandi ryera ry'umucunguzi mukundwa Yesu Kristo. Ni icyifuzo cyanje kandi iryo sengesho ryanje ko Imana yohezagira kino gikorane mu buryo budasanzwe, kandi kibere umugisha mwese. Kandi isengesho ryanje rigere no kubasobanura mu zindi ndimi mu isi yose. Imana ibahezagire kandi bahe amajambo nyayo mukwiye gukoresha mu gusobanura mu ndimi zanyu. By'ukuri tugeze mu gihe aho dushobora kuraramura imitwe, kuko tuzi ko ubucunguzi bwacu bwegereje, buri hafi. Twese turazi ivyo Imana yasezeranye n'ivyo Imana iriko irakora muri kino gihe. Twese turazi ivyavugishijwe muri Bibiliya, kandi turabona ugushitswa kwavyo mu isi yose. Mbere ku munsi wa mbere utangura uyu mwaka, harabaye nyamugigima ikomeye mu Buyapani. Iyo turavye ibidukikije turabona ko byose byahindutse. Turemera turazi yuko ukugaruka k'umwami wacu ko kwegereje cyane. Turibaza rero ku mirongo myiza y'igiciro yo muri Bibiliya twabwiwe, twasomewe, twama tubwirwa, twama dusomerwa, iyo twabwiwe kugira ngo tuyumve, tuyitege amatwi, kandi twaramenye ko ubutumwa bwa nyuma bwazanywe imbere y'ukugaruka kwa Yesu Kristo, kandi kubwo butumwa bwamaze gushika ku mpera z'isi. Kandi turizera ko mwene data Branham yari uvugishwa n'Imana, yarungitswe n'Imana, kandi yasezeranywe kugira ngo ashyire ibintu byose mu kibanza cyavyo. Kandi iyo dusomye mu ntango z'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, dusoma ibikurikira ngo bashishikara cyane mu byo bigishwa, mu byo intumwa zigisha, no mu kugira ubumwe no kumanyagura umutsima no gusenga. Bagumije ivyo mu ntango ivy'inkomoko, ariko none hakurikiye iki mu myaka yakurikiye? Ubure dutegerezwa gushimangira ko twebwe twagarukanywe ku ntango, ko tuguma mu nyigisho z'intumwa. Uko niko dushobora kuguma imbere muri ubwo buryo bwo nyine, dushobora kuguma mu imbere y'Imana, kandi tukaguma mu masengesho nyakuri no mu kugiranira ubumwe buva kuri mwemu kumwe n'umwami wacu no hagati yacu ubwacu. Umwami yavuganye nanje inshuro nyinshi, yaranavuze ati mushumba wanje nkoraniriza abantu banje, abo bose bagiranye nanje isezerano, kugira ngo bashobore kumva amajambo yanje. Dushaka kumva inkuru gusa, dushaka kumva isobanuro z'abantu, dushaka kumva ijambo ry'inkomoko, kandi dushaka kugaruka vyukuri ku ntango nk'uko byari bimeze mu byakozwe n'intumwa. Kandi turazi twese yuko nimba yaraduhaye isezerano ngo umve nzobarungikira wavugishwa nanje Eliya, dutegerezwa kugaruka ku vyo Eliya yakoze. Yakoranije abantu b'Imana bari bakurikiye imyizere itandukanye mu nzira zitandukanye, hanyuma afata amabuye 12 yubaka igicaniro, maze arasemerera abwira abantu ati muzogeza ryari kubabanya mujijya nino. Dutegerezwa kuvuga cyo kimwe muri kino gihe, ntibigikenewe kubabanya mujijya nino. Kandi niba twibajije kubivugwa ku byanditswe muri Waheburayo igice cya 3:10, Abisirayeli havugwa ngo bama bazimira mu mitima yabo kandi ntibamenya inzira zanje. Abaheburayo 3:10. Bantu b'Imana, bene data n'abashikanje, dutegerezwa kumenya inzira z'umwami, tumenye uko ikorana n'ishengero ryayo, kandi nitube tukigendera uko inzira z'umwami muri kino gihe uko ikora n'ishengero ryayo kandi nitube tukigendera mu nzira zacu bwite by'ukuri iki nigihe gikomeye cyane kidasanzwe mbere twarabyumvise mu bikorane bimwe bimwe birangiza umwaka mu myaka ishize bamwe bakoresha bamwe bakunda gukoresha ino mvugo ngo ushobora kuba ari wo mwaka wa nyuma mu by'ukuri turafise indirimbo turirimba mu kidagi ivuga ngo ubwo Yesu ariko araguhamagara bushobora kuba aribwo bwa nyuma aguhamagaye hanyuma ngo ushobora kuba ari wo mwaka wa nyuma Imana yonyine izi igihe cy'ukugaruka ariko twebwe dukeneye kuzoba twiteguye reka dusome imirongo mike yo muri Bibiliya kandi Imana itugirire ubuntu kugira ngo buri jambo ryose ribe iryo kudukangura soma hamwe na Zabok dusome Yesaya 44:26 igice cya mbere cy'umurongo wa 46 Yesaya 44 igice cya mbere cy'umurongo wa 26 nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje ngashyitsa inama z'intumwa zanje amen nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje abasavyi banje abavugishwa n'Imana Imana yaravuze bitaraba iravuga iciye mu bavugishwa n'Imana ivuga umugambi w'akiza ivyo gushitsa ivyo yavugisha abavugishwa nayo yaravyishinze yarabifashe mu minwe reka tubandanye dusome mu vyakozwe n'intumwa igice cya 20:27 kuko ntacishije iruhande mbabwira iby'Imana yagabiye vyose amen mwenda tabranam ntiyabuze gukora ivyo yategerezwa gukora yarashiritse umwete mbere igikogwa ibango ry'igikogwa yarafise cyo kuvuga ijambo ry'Imana ry'ukuri ni nako bimeze uno munsi turafise ubutumwa bwavuye ku Mana kandi tukaba dufise icyo tujejwe twategetswe n'umwami imbere y'Imana aricyo cyo kutagira ikindi tuvuga atari ibyo Imana yavuze mu ijambo ryayo nicyo gituma handitswe ngo harahiriwe harahezagiwe abumva amajambo y'ibyavugishwe muri kino gitabo haraheza amaso yacu arahezagiwe kubera ko abona harahezagiwe amatwi yacu kuko yumva uva w'Imana ni we wenyine yumva ijambo ry'Imana abandi bo bumva ibyo abandi bapfa kwivugira ndabasavye ibi bintu mubifate nkama Paulo nawe nyene yavuze inama z'Imana zose nawe nyene yakoze cyo kimwe yavuze ati nakoze cyo kimwe nanje nakoze cyo kimwe Abrahamu yakoze cyo kimwe najewe nakoze cyo kimwe muri imyaka 60 iheze tubandanye dusome Abanyefeso igice cya mbere 9:9 itwatiye ibanga ry'ivyigomba nk'uko byayihimbaye ibigabiye kera muri we. No kuri ibi turavuga tuti amen. Yatumenyesheje ibanga ry'ibigomba kubijanye n'ishengero, kubijanye n'ishengero mugeni. Kandi nicyo gituma ari byo natwe tubabwira. Ntidufise ibyo kubabwira twebwe nyir'ubwacu twigeneye, yamara tubabwira gusa ibyo umwami yatumenyesheje. Kandi turashobora kubishingira ntabivuye mu mitima yacu, tukavuga tuti yatumenyesheje ibanga ry'ibyigomba, ibyo yari yaratangaje mu bihe bihoraho, imbere y'uko ibihe bihoraho bishika, kugira ngo natwe dushobore kubimenya. Natwe twaravyakiriye kubw'ubuntu, kandi turashobora kubibwira abandi. Nuko reka dusome muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa gatatu gushika kwa gatanu. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa gatatu gushika kwa gatanu. Reka nsome umurongo wa gatatu. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, yatuvyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ivyizigiro bizima, ituvyaze ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo. No kuri ivyo turavuga tuti amen. Ukuzuka yabaye intsinzi kugira ngo ubuzima bushasha bushobore, ubugingo bushasha bushobore kugaragara. Umubiri upfa w'umwami wacu washyizwe mu mva, niwo wahambwe. Ku munsi wo kuzuka hazutse umubiri w'ubwiza, na twebwe muri twebwe dufise ubugingo bushasha, ubugingo bushasha nk'uko bwagaragajwe n'ubushobozi bwo kuzuka. Gutyo rero natwe twahawe ubugingo busha buva ku Mana kubw'ubuntu. Izina ry'umwami wacu ishimwe. Tubandanye dusome, reka dusome umurongo wa kane. Ngo tuze twegukire umwandu utazobora, utanduye, udakabirana, mwabikiwe mu ijuru. Kuri ivyo naho tuvuga tuti amen. Turi abaragwa b'Imana, kandi turabaraganwa na Yesu Kristo. Kandi ivyo vyose twabibikiwe mu ijuru. Kandi tuzogenda dutangara buri gihe tubonye ivyo Imana yaduteguriye vyose uko bingana. Reka tugume turi abizigirwa gushika ku iherezo, kuko uwuguma ari umwizigirwa gushika ku iherezo ni we azoronka igitsibo, kandi akazamugwa akajyanwa mu bwiza bwo mu ijuru. Tubananye dusome, dusome umurongo wa gatanu. Mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubw'ukwizera, muzigamirwa agakiza kateguwe kuzohishurwa mu gihe cy'iherezo. Amen. Iri jambo ni twebwe ribwira neza na neza muri kino gihe, twebwe abarindiriye ukugaruka kwa Yesu Kristo. Turazi yuko azogaruka, kandi ko igihe kiri hafi. Wenyine ubwo yarabivuze ngo nimwabona ibyo bintu byose bishitse, mumenye ko mumenye ko ari hafi kurugi kandi twarabonye yuko turi mu gice cya nyuma cy'igihe cy'ubuntu kandi kubutumwa bwa nyuma buri ko burashika abo bose bagenewe kuzoba mu izuka rya mbere no mu izamugwa. Reka tubandanye dusome Yohana igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu. Yohana igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Imana yaradukunze cyane wewe na jewe mbere n'abari mu isi ku buryo yatanze umwana wayo w'ikinege. Aha turabona ko havugwa iby'i Golgota kandi aho niho Yesu Kristo umwana w'Imana yapfuye kugira apfira abahungu n'abakobwa b'Imana bose. Yasheshe amaraso yiwe, amaraso y'isezerano rishasha ku bwacu kugira ngo aduhe ubugingo budashira, kugira ngo tumaze kwakira no kwemera imbabazi yatugiriye, tumaze kwakira kandi tukemera imbabazi n'ubuntu. Wowe na jewe Imana yaradukunze ku buryo yatanze yaduhaye umukiza kugira ngo apfe ku bwacu. Twaracunguwe, twacitse abahungu n'abakobwa b'Imana kubw'ubuntu. Tubandanye dusome Abaroma 12 umurongo wa mbere. Nuko bene data, ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimaze ibizima byera bihimbara Imana. Niko kwikorera kwanyu kugira ikimazi. No kuri ibi benda tubakunda basiki bacu tuvuga tuti amen. Imibiri yacu ni urusengero rw'Imana ngo nzuba muri bo, nzuba Imana yabo nabo bazuba abantu banje. Ubucunguzi bwarakoretse, bwarabaye kugira ngo vyose bicike bisha muri twebwe maze umwami ashobore kuza kuba muri twebwe kubw'ukwizera. Aho niho kuyikorera kwacu kogira ikimazi, hamwe twofata imibiri yacu tukayiha umwami, tukaba twiteguye kugira ngo umwami ashobore kuyikoresha ibe urusengero rw'Imana. Atari gupfa kuririmba gusa no gusenga tuvuga amajambo gusa, dukora ibikorane gusa, ariko imibiri yacu ishobore by'ukuri kuba urusengero. Iyo dukoraniye hamwe rero dukorane nk'abana b'Imana, muri icyo gihe niho ukwikorera kwacu kuba kogira ikimazi imbere y'inyonga z'umwami. Imana ibiduhe twese kubw'ubuntu kugira ngo dushobore kubaho, tubeho, dukore ibikorane nk'ivyo guhera ubu, dukore ibikorane nk'ivyo. dusome rero abaroma cya 12 umurongo wa 2 ubunaho gestaltet eure lebens nimwishushanye n'iviki gihe yamara muhinduke rwose damit ihr ein sicheres urteil mugire imitima misha kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose umwami wacu nashimwe kubona dushobora kubona neza ibintu kuri iki cigwa Imana ewe mana duhe twese dushobore kumenya neza ukugomba kw'Imana ukugomba kw'Imana gutunganye kuri twebwe dushobore kumenya ukugomba kw'Imana gutunganye kwishengero kuko nidusenga gusa tuvuga ngo ukugomba kwawe gukoreke kwisi nkuko gukorwa mwijuru ariko nkuko umwami wacu yasenze igetsemane ariko nibiye nkuko ngomba ariko bibe nk'ukugomba kugomba kwa gukoreke dushobore gusenga bivuye mu mitima yacu vyukuri dusenge bivuye mu mitima yacu tuvuge tuti mwami mukundwa ukugomba kwawe gukoreka atari kugomba kwanje ariko kugomba kwawe gukoreke mu bugingo bwanje mbe ugomba kwawe gukoreke no mu buzima bw'ishengero iki nicyo gihe dutegerezwa kureka buri jambo ry'Imana rikagira icyo ritubwiye kandi tukagemerera tukavyemera mu mitima yacu kandi tukaba twiteguye gukora ivyo umwami yatubwiye tubananye dusome dusome mu Banyefeso igice cya 4 umurongo wa 22 kushaka ku 24 Abanyefeso 4:22 kushaka ku 24 kubabwira kuvy'ingeso zanyu za kera ngo mwiyambure wa muntu wa kera abuzwa n'ukwifuza kuruhendo iri naryo ni jambo rikomeye cyane mutegerezwa kwiyambura umuntu wa kera maze mwambare umuntu musha yaremwe mu kugororoka kw'Imana Imana ibiduhe twese ibihe abakiri bato ibihe abasaza Imana ibiduhe twese kuko twebwe ntituri abisi hano turi ingenzi na kavantara iwacu ni mwijuru abakiri bato ntibategerezwa kuja mu mahuriro y'inosi ariko bategerezwa kuguma biteguye ngo umwami abakoreshe musanzwe twese twagenewe kutongera kubaho ubuzima bwacu twishakiye ariko tubwirizwa kubaho kubw'umwami kandi tukabaho ubuzima bwiwe hano ku isi tubanaye dusome 23:24 mugahinduka basha mu mwemu y'ubwenge bwanyu mukambara wa muntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera kukuri n'amajambo akomeye cyane hari ijambo ngo mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri mutegerezwa kwambara umuntu musha. Ni itegeko ry'Imana kubizera. Kandi nicyo gituma dushimira umwami wacu ko kubona intumwa Pawulo yabivuze mu buryo budasanzwe, atari mu kuvyigisha gusa, ahubwo yabivuze amera nk'utuburira, atuhanura ku bintu bikenewe, acabishira mu butumwa yavuze ngo mutegerezwa kwiyambura umuntu wa kera, maze mwambare umuntu musha yaremwe mu kugororoka kw'Imana. Turashimira umwami wacu kubona abidufashamo. Niwe arema umuntu musha, duteza kwiyambura umuntu wa kera. Umwami wacu ashimwe kuko ibyo bintu biri kubiraba. Dusome mu Bigalatiya igice cya 5:19 ku murongo wa 20. Kandi ibikorwa by'akameremere kacu biramenyekana nibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivyisoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuboregwa, kudandahigwa, n'ibindi. Ivyo ndabibaburi nk'uko nabibaburiye kera, yuko bakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Ni jambo rikomeye cyane. Hano haravugwa ibintu 15 bigaragara ku muntu wa kera, kandi bidategerezwa kubaho hagati yacu. Twirabe vy'ukuri mu kirore c'ijambo, kandi nitwabona ikintu kiri muri bijya bintu twasomye byadondaguwe, duce tuciyambura mu kwizera dufize umutima umenetse, twihane maze dusabe umwami wacu adufashe twiyambure umuntu wa kera, n'ibimuranga vyose tubyiyambure, maze dushobore ibintu byose bishobora gucika bisha kubw'ubuntu. Ndabasabye murabe mwese mu kirore cy'ijambo. Turashimira umwami kubona bishoboka yuko ibintu byose biba bishasha mu mitima yacu, mu vyumviro vyacu no mu buzima bwacu. Dusome Abigalatiya 5:22-23. Ariko ivyo mwe muyama ni urukundo, umunezero, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwa neza, ukwirinda. Bimeze bityo nta byagezwe bibuza. Dushimire umwami wacu. Ni byiza cyane ko ibi nibiranga umuntu mushasha, nibyo bidondaguwe hano. kandi turashobora kuvuga bivuye mu mitima yacu tukavuga tuti mwami mukundwa ni kubw'ubuntu ibi bintu byashoboye kwinjira mu buzima bwacu biciye kuri mwemu yera ivyamwa vya mwemu vyarashoboye kuza mu mitima yacu muri twebwe ni munkundire nshimangire kuri kino kintu nabantu bangahe mu madini ya Pentecote bafise ingabire za mwemu ariko ugasanga nibafise ivyamwa vya mwemu bafise ingabire za mwemu nibagira ivyamwa vya mwemu ivyo ko ari bibiri turabikeneye dukeneye ingabire za mwemu ariko cyane cyane dukeneye ivyamwa vya mwemu kubera ko dusoma ivyo umwami wacu yavuze azobwira bamwe bazoza azobazomubwira bati mbega nitwavugishijwe mu izina ryawe nitwirukanye amadayimoni mu izina ryawe nitwakoze ibi nibi Matayo 7:22 maze umwami azobabwira ati mviraho sindabazi nigeze mbamenya ibyo arashobora kubibwira abantu bafise ingabire kubera ko badafise ivyamwa vya mwemu rero bendata n'abashiki bacu bakundwa ico duha ivyamwa vya mwemu bikagaragara muri twebwe maze ingabire zifatane n'urukundo rw'Imana ari nacyo camwa cya mbere cyitwa icyamwa cya mwemu urukundo rw'Imana tugaruka kuri ino jambo Imana yarakunze abari mu isi iby'Imana byose bikoranirijwe mu rukundo rw'Imana nicyo gituma iby'Imana ikora muri kino gihe mu gushyitswa kw'ibintu bitegerezwa gukogwa byose mu rukundo rw'Imana murabo ijambo ry'Imana ririko rirashika muri bo reka dusome abaroma 18:11 bisanzwe mwemu wiyazuye Yesu mukuye mu bapfuye aba muri mwebwe yazuye Kristo Yesu imukuye mu bapfuye izozura imibiri yanyu ipfa ku bwamwemu wayo aba muri mwebwe dushimire umwami wacu ku bwamwemu wayo aba muri mwebwe rero si ibintu byo gusigwa amavuta gusa si ibintu by'imigisha gusa ariko biciye muri mwemu w'Imana ba muri mwebwe dushimire umwami Imana kubw'ivyo nkuko twabishimangiye ko mu bice byaheze turi urusengero rw'Imana turi umubiri w'umwami turi shengero ry'abana b'imfura kandi umwami akeneye kwigaragaza muri twebwe kandi agaragara biciye muri twebwe rero turashimira umwami kubw'ibi bintu byose atuburira ko kandi tugashimira umwami kubona yavuganye natwe imvugo yumvikana turashimira umwami kubona yaraduhaye umutima wakira by'ukuri wakira ibi bintu mu kwizera kandi ugakora ibintu byose ibyo umwami yadutegetse tukabikora mu kumvira kose dusome Abaroma 5:5
Die Hoffnung aber führt nicht zur Enttäuschung, weil die Liebe Gottes
Uko kwizigira ntigutetereza kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu namwe mu yera twahawe. No kubw'ibi turavuga tuti urakoze mwami. Urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu kubwamwe mu yera twahawe. Nkuko twama twabishimangiye si kibazo cingabire gusa ariko Imana ivyamwa vyamwe mu bisi Imana singabire gusa ahubwo ni vyamwa vyamwe mu bwizogaragara kuko abantu tuzobamenyera ku ngabire zabo tuzobamenyera ku vyo bahama kandi turashima cyane rwose umwami wacu kubona ino mibiri yacu ipfa yarashoboye guhindurwa kubw'ubushobozi bwa mwemu yera nk'uko imbere muri twebwe twahindutse basha kandi nk'uko Imana yaduhaye imitima misha ikaduha ubugingo bushasha ni nako izoduha imibiri misha biciye mu bushobozi bw'Imana biciye mu bushobozi bwa mwemu yera. Bendata n'abashiki bacu bakundwa ese icoma uko gusukwa kwa mwemu yera gukomeye kugashika izi icombo gusukwa kwa mwemu yera kugashika imitima yacu inezegwe nezegwe irengegwe ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo Imana ibikore muri twebwe kugira ngo habe itandukando rigaragara hagati y'abagira ubuntu imbere y'Imana hamwe n'abapfa kuvuga gusa ubuntu habeho itandukando rigaragara hagati y'abizera n'abakorera by'ukuri Imana hamwe n'abishinga kuvuga gusa ngo turizera kandi turakorera Imana habe by'ukuri itandukaniro bigaragare yuko amasezerano y'Imana ariko arashika muri twebwe kandi ko turi mu gihe cyo gushitswa kw'amasezerano nk'uko twama twabishimangiye ko Imana ko izobishitsa muri twebwe ko izoshitsa muri twebwe byasezeranye byose. Ndizera nakekeranya kandi ndazi ko umwami azosozera igikorwa ciwe. Tubananye dusoma. Reka dusome mu Bikorinto ba mbere igice cya 15 umurongo 51 na 52. Abikorinto ba mbere igice cya 15 umurongo 51 na 52. Ehe ndababarira akabanga. Ntituzosinzira twese. Ariko twese tuzohindurwa mukanya gato mukanya nk'ukubita ingohe ahinzamba y'iherezo izovugira nk'uko inzamba izovuga bapfuye bakazuka batagishobora kubora natwe tuzohindurwa. Umwami wacu ashimwe. Twabivuze mu ntango igihe kigiye kurangira nshaka kuvuga igihe cy'ubuntu kandi ukuza k'umwami kuregereje cyane kurugi birashoboka yuko aribwo bwa nyuma umwami wacu avuganye natwe mu mvugo itomoye. Birashoboka yuko ari wo mwaka wa nyuma umwami wacu ari kwarashitsa amasezerano ya nyuma. Nta n'umwe azi umunsi n'isa ariko twaratahuye twese ibi bintu ima umwami imana yarungitse mwe ndabwa nam ayimurungikanye ubutumwa bw'ijambo n'ijambo bizokwitangira imbere ukuza kwa kabiri kwa Kristo kandi twarabishimangiye mu byo twavuze ubushize na to 24 murongo wa 14 ibyajuru hana 14 murongo wa 6 ubutumwa butazoshira bwagakiza bwarabwiwe amahanga yose kugira ngo bube igishinga ntahe kiberi cyabona abantu iherezo rizo cyariba nivyo umwami wacu yasezeranye nta yindi ntumwa izobaho nta n'ubundi butumwa buzobaho ubu nibwo butumwa bwa nyuma nibwo butumire bwa nyuma niwo muhamagaro wa nyuma ngo nimuze kuri jewe mwebwe mwese abarushe n'abaremerewe nzubaha uburuhukiro bw'imitima yanyu umwami wacu ariko arahamagara abanyuma kugira ngo bashobore kwihana umwami ariko arahamagara abanyuma abagize ishengero umugeni kugira ngo bashobore gusohoka kandi niba igitigiri cyakwiye ijambo duhejeje gusoma rizocyarishika umwami azogaruka umwami wacu azogaruka haleluya kugira ngo adutahukane iwacu muhira abapfiriye muri Kristo ni bazobanza kuzuka maze abakiri bazima muri Kristo nabo bahindurwe nkuko byanditswe mu Itesalonike ba mbere cya 4 twese hamwe tuzamugwa tuze gusanganira umwami mu bicu uno munsi na majambo y'Imana yanditswe ejo kumbure ayo majambo azoba yamaze gucika ukuri kw'Imana yamaze gushika yarasomwe muri iyi myaka 2000 ishize iyi mirongo yose yo muri Bibiliya yarashoboye gusomwa ariko uno munsi turi mu gihe cyo gushitswa kw'ivyavugishijwe muri Bibiliya kandi turashobora gushimira umwami wacu bivuye ku mutima kubona twarashoboye kumenya ibimenyetso by'igihe cy'iherezo no kubona twarashoboye kumva ubutumwa bwa nyuma tukabwizera kubona twarashoboye kugarukanwa ku nyigisho z'intumwa n'ukuntu intumwa zakora turizera nk'uko bizeye tubatizwa nk'uko babatije nk'uko babatijwe dukora ingaburo y'umwami nk'uko nabo bayikoze dusenga nk'uko nabo basenze twagarukanywe ku nyigisho z'intumwa kandi ubigwanya ntazoshobora kuzoba ahari wa munsi ariko umwami yashatse kugarukana vyose biciye muri ibango ry'ubukozi rya nyuma ibintu byose ngo asubize mu kibanza cyavyo twadondaguye imirongo ya Bibiliya yose haba muri Matayo 17 murongo w'icumi n'uwa 11 haba Maraki niyo mirongo yose muri Bibiliya harimo n'ivyakozwe mu gice cya 3 twaravuze iyo mirongo yose muri Bibiliya twarayidondaguye kandi abimana bose barizera kandi bakagira umugabane mu byo Imana iri kirakora muri kino gihe reka twongere tubivuge irindi rimwe ivyo twasomye muri rya mirongo ibiri ya mbere muri Bibiliya umwami we yamenyekanishije imigambi yayo aciye mu bavugishwa nayo ariko arasozera imiga umugambi wiwe mu gihe cyacu niwe nyine karabisozera mu gihe cyacu kandi ni kubw'ubuntu dushobora kubona tukongera tukizera kandi tukibonera ibyo bintu byose ezicoma uyu mwaka ukaba umwaka w'agakiza ukaba umwaka uhezagiwe uhezagiwe n'Imana cyane muri umuntu wese muri twebwe umugisha w'Imana ishobora byose nube kuba dusobanurira mu zindi ndimi kuri bene data bose bariko baragabura bino bifungugwa by'uburyo bw'imwemu kandi bariko baratangaza ijambo ryahishuwe kandi umugisha w'Imana ube kuri abo bantu bose mu ndimi zose ababyumva bakavyizera kandi bariko baritegura nimuvyizere niyagaruka umwami wacu azosanga umugeni atagira marabaga atagira ninjebejebe ndabasavye mukore uko mushoboye muzowe muhari umunsi mwese muhezegigwe mu izina ryera rya Yesu haleluya haleluya amen amen. Nakijijwe n'amaraso y'umucunguzi nakijijwe n'amaraso y'umucunguzi Yesu kuntu merewe neza ndi kumwe na Yesu nabohowe n'amaraso y'umucunguzi nabohowe n'imbabazi ziwe zihoraho. Yesu narabohotse, narabohotse. Yesu ukuntu merewe neza iyo ndi kumwe na Yesu. Narabohowe n'amaraso y'umucunguzi. Narabohowe n'imbabazi ziwe zihoraho. Narabohowe, narakijijwe. Yesu ukuntu merewe neza ndi kumwe na Yesu.